Amashami yigenga Parsem na Oricom aharanira iterambere ry'ubutunzi akongera akagwanya ibiture n'isesagwa ry'amatungo ya leta yari yifuje kunegura no gutanga umuti ku matati amazindwi hagati ya leta ku ruhande rumwe hamwe n'abunguruza abantu ku mapikipiki amakinga n'ibigendera ku mapine atatu bita bajaj canke tukutuku mu gisagara ca Bujumbura ku rundi ruhande. Leta iherutse kubabuza kwinjira mu gisagara ca Bujumbura ikibarungika gukorera gati mu gihugu no ku nkengera y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Yamara ikiganiro aya mashirahamwe yari yatunganije kugira abayarongoye bashikirize ijyo bagona cavuye giyagarikwa haheze nk'iminota 15 gitanguye. Igipolisi kirongowe na Artemo Nzitabakuze atwara igipolisi mu karere karimo gisagara ca Bujumbura cavuze ko ataruhusha ayo mashiramwe yasavye.
Twese turabona ko hari ikibazo cy'umutekano, nta muntu atabibona, twese turabibona, mugabo tugomba gutanga intererano kugira ngo
the security in box
mahoro neza.
Faustin Dikuma atwara Parsem na Gabriel Rufyiri atwara Oricom baneguye iyo nyifato kuko kubwabo bashaka guterera no kwerekana ingaruka mbi zingingo iherutse gufatwa. Faustin Dikuma aragaruka kuri izo ngaruka mbi.
Mugabo tukabona iyo ngingo ifashwe ishobora gufata imiryango ishobora gushika 100,000 tukaraba umutekano ngene ushobora guca umererwa nabi kwera abantu babuza akazi ico barangura uravye ajya matugutugu canke ayo mamoto umutaho urimwo twe turabona pari hafi n'imiliyari 50 z'amarundi y'investi n'umutahe munini cyane tutumva ingene mu kanya gatoyi uwo mutahe woba ugira uce ucikubusa hanyuma tukaraba ibiciro canke bishobora kubura kubera igisagara kitakironka vyangombwa ari ayo mata ayo makaraza mu gisagara ivyo bintu byinshi biza mu gisagara ntucurari bihindiye muri uwo munsi hanyuma ikijanye n'amatagisi ubwo rudaraza rwahora rutanga tutavuze ringi n'abantu bashobora kwidekuraja kugira umwiheburo kwa tuti mbega mu rundi umuntu uza arashira umutaye mu kintu azobazi ko bizogenda gute. Ibyo ni ibintu bitira insecurity mu muntu wese.
Abo bunguruza abantu ku makinga amapikipiki na bajaj agashavu ni kose
twayakiriye nabi cyane no kwiba mbere twogenda kwiba mu bisanzwe. Uyu muntu agiye kubura gasabune, umuntu agiye kubura rasio, umuntu yena doca tekereza yicaye kwiba barasegerereza.
Iyi ngingo twe ntituyakiriye neza kubera ije iduhohotera. Nka James abana batatu babiri bariga urumva nta n'agakarenzo ashobora kuronka ko heje.
Natenyenya tureke dukwifira atatu twononye.
Tugiye kuko mu bana nk'inyoni.
Mukavuga ngo hazoba hari imiduga gusa. Nabo nyene ntibizokunda. Ba bantu bazoba sokora miyo miduga.
Aho niho abatwara amashami Parsem na Oricom bafatira mu guhamagarira leta kudafata minenego ico kibazo kuko kubwabo gishobora no guhungabanya umutekano w'igihugu. Gabriel Fyiri ni jambere yaragiye habona agashikiriza ikiganiro inyuma yaho ataye mu gihugu mu ntango z'uko kwezi kwa gatatu. Ni mu gihe yari amaze imyaka irenga 5 aba mu gihugu cya Luxembourg ku mugabane wa Buraya. Twamubajije ko ihunguka giwe atari iryo ryoba ryatumye ikiganiro gihagarikwa na wishyura ko atari yarahunze.
Guhunguka no kuvuga inje ndi muhira ndi mu gihugu byo guhunguka rero sinzi icyo bisigura. Ndi mu Burundi, ndi umurundi, nibaza kwico gikwiye kandi cyumvikana. Gusa narimaze iminsi ntahari imyaka itari mike. Mugabo twebwe bari batubwiye yuko umuntu azotanga intererano atakibazo kuko guterera mu gihugu ntibisigura gukoma amashi ibyo leta yo byose ikoze ngo umuntu aca koma amashi byose nibaza ko byogenda gucyo kuko ntaho twaturiko turava ntaho twaturiko turaja kuvuga yuko twese tugomba kuvuga ururimi rumwe nk'inka nibaza yuko ivyo bintu bitoshoboka nta na hamwe vyigeze bishobora naho vyashobotse harageze igihe birananirana.
Umuti w'ikibazo c'abatwara amapikipiki n'amakinga uracari kure kuko ubu ivyo vyuma vyunguruza abantu n'ibintu bitemerewe no kubikwa mu mazu y'ababitunze hagati mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu gihugu Evariste Ndayishimiye yaraje abakuriye inkoni kugishitsi kwingingo ari ntasubigwamwo kuko yafashwe mu ntumbero yo gukinga umutekano mu Gisagara hari mu mpera zindwi iheze mu ntara ya Muyinga ari kumwe n'abajejwe intwaro. Ibiharuro bitangwa n'amashirahamwe ahuza abo bunguruza abantu ku makinga n'amapikipiki vyerekana ko abegwa niyo ngingo bari hagati y'ibihumbi 80 n'ibihumbi 100. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.